mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo Kristo yagaragajwe mu bihe byose bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe 1964 i Topeka, Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyanditswe bikeye ngaha nifuza kwisunga muri iri joro nariko ndiyumvira ku cigwa gitumye dukoranira ngaha nshaka gusoma igice gito cy'ibyanditswe kandi nshaka nizera ko mubikorane byose ijambo ry'Imana ntegerezwa gusoma kuko ndazi yuko yoshobora kudusangaho turi tutasoma ijambo ariko ndinya rwose ko nohaba nihenda rero hamwe nosoma ijambo ryiwe ndazi yuko atakosa siriri muri byo rero ndasoma ijambo ryiwe hanyuma nkamenya ko hari ikizova mu gikorane kubera ugusoma ijambo ryiwe kandi kubw'ibyo dushimikiza icyiyumviro cacu ku byanditswe duhava dusoma hamwe muri Uwera Yohana igice cy'icumi dutangurira ku murongo wa 32 gushika 39 urimwo hanyuma muca mu gisomwa ca kera tumenyereye Abaheburayo 13 umurongo w'umunani ubu muri Uwera Yohana igice cy'icumi dutangurira ku murongo wa 13 dusoma ibi Yesu arababwira ati naberetse ibikorwa byiza byinshi bivuye kuri Data ikibanteresha mabuye muri ibyo bikorwa n'ikihe abayuda baramwishura bati ntitugutera amabuye kuko igikorwa cyiza ariko nuko warogose kuko we uri umuntu ukigira Imana Yesu arabishura ati mbega ntihanditswe mu byagezwe byanyu ngo navuze nti muri Imana none ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryashyitseho kandi ibyanditswe ntibishobora guhinduka mwebwe mubwira muti uwo Data yejeje akamutuma mu isi ngurarogose kuko navuze nti ndi umwana w'Imana asangwa ntakora ibikorwa bya Data ntimunyemere ariko ninabikora naho jewe mutanyemera mupfe kwemera ibikorwa kugira ngo mumenye mutahure yuko Data ari muri jewe nanjye nkaba muri we nuko bongera kurondera ingene bamufata abava mu maboko hanyuma mu Baheburayo igice cya 13 umurongo w'umunani Yesu Kristo ko yari arecyo n'uyu munsi niko ari niko azokwama ibihe bidashira reka dusenge Data wo mu ijuru niwezi ntumwa muri iri joro mwami gushika ku butumwa hamwe n'umwumvi n'umviritse ijambo kuko tubisabye mu izina rya Yesu amina. Mugihe twegereje igisomwa ni igisomwa gitoyi gisanzwe cy'iri joro rya mbere kugira ngo tumenyerane nshaka gufata igisomwa imi Kristo yagaragajwe mu bihe byose rero iki gitabo cy'Abaheburayo kitubwira yuko we yari arecyo niko ari n'ubu niko azokwama ibihe bidashira kandi dusoma muri Bibiliya ngaha yuko aba Bayuda bariko baramubaza ibibazo turabona ko Abagiriki bamubajije ibibazo kandi ni kibazo cyagaruka kenshi hari kubera ko abantu benshi bari bafite insobanuro nyinshi kuri we nta wari bwigere amwumva ariko barifuza rwose kumubona ndazi neza ko muri iri joro hamwe nobaza nti ni bangahe muri mwebwe bifuza kubona Yesu buri kiganza cyose cyoduzwa nta muntu n'umwe yoba yaramaze kumwumva ngo ntiyifuze kumubona hariho ikintu kinaka ku bijyanye n'izina ryiwe kidugusa kiratunezereza hari ikintu kuri iryo gituma imitima yacu igurugumba kumva iryo zina gusa Yesu kuko muri irya zina duharirwa ibyaha turonka gucungurwa kuko umuryango wose mu ijuru uzoba uzokwitwa iryo zina none rero itu Imana ifatira izina ry'abantu ikarishyira ko ryonyine igihe ryigaragaza mu mubiri mbega izina ryiza pe rero tumwiyumvira nk'uhambaye rwose kandi mu bihe byose abantu bose bahahamiye kubona Imana rero ikibazo cy'ibyo kuva mu gihe cyayo nibaza ko yoba ari igitabo gifatwa ko ari cyo cya kera mu bitabo bya Bibiliya cyashyizwemo gusa canditswe mu gihe cya Mose gihe Mose yandikiye ibi bitabo bine bya mbere rero turizera yuko Yobu hariya yasemereye rimwe ati ese noyibona gusa ese nomenyaho noja mu nzu yayo ndavyifuza mu yandi majambo kudodora ku muryango wayo twese turazi ko tuva hano hanaka turi nyuma y'igitambara kinaka twebwe hari ikintu kinaka muri twebwe kitwerekeza ku kintu kinaka cyo kumenya ko dufise ahantu tuva ntidushobora kuba turi abo turi aka kintu kinaka inyuma yacu kitugira abo turi isaha yanje ntiyoba yarabayeho uko gusa umuntu wari we wese afise ubwenge bukwiye arazi ku isaha amabuye y'agaciro igihe amabwirizwa amasoko n'iminwe ntibishobora kuba byarabayeho uko gusa ntibishobora ko byoba byarabayeho uko itegereze ibyaremwe bisigaye ukuntu bitonze hamwe turabizi ko bitizanye ese ukuntu umuntu ahambaye kurusta isaha umuntu yakoze isaha ayishyira ku gihe ayishyira hamwe rero asangwa iyo saha idashobora kwibeshaho uko mbega bihambaye gute kuruta kuba jewe namwe twabayeho uko gusa ngaha hategerezwa kubaho umuremyi inyuma yacu twitegereje ibyaremwe byiwe bihambaye ukuntu bigenda n'ukuntu abibamwo turihweza ibabi ukuntu ibabi rimanitswe ku giti hanyuma majeba hasi hagati y'ukwezi k'umunani atambeho cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ubuzima buripfamwo bukaja mu muti babi rigakorokera neza hasi yobyo rero n'ibiki hari ubwenge bunaka buri bwisha igiti ubwacyo nta bwenge kigira rero ubuzima bumanuka mu muzi w'igiti kinyegeza igihe cy'imbeho iyo rigumaho hejuru yopfuye urushana rwogishe ubibabi rikora iki riryamye hasi maze rikabura ubuzima bukora iki igihe buba buri mu muzi busubira kununutsa ibigize ryababi ryakoroka karisiyumu n'ibindi ibyo ari byo byose biri muri ibyo maze rikazuka ku mpeshi kandi rigasubira neza na neza muri cya kibanza cyaryo nyine ibyo bikazana irindi babi n'igishinga ntaho urupfu guhambwa no kuzuka izuba riseruka mu gitondo nk'umwana avutse isaha zibiri canke zitatu zo gitondo rija mu ishuri isaha zine zo mu gitondo riva ku ishuri isaha zitandatu zo ku murango riri mu buto bwaryo hanyuma rero rigatangura gupfa rigapfa kandi maze rigakamanganira mu burengero mbega ryo niryo herezo ryaryo rizuka igitondo gikurikira ngo rishingi ntaho ubuzima urupfu uguhambwa ukuzuka ibintu byose byose Imana iba mu byaremwe byayo ikora ivyo kandi yamikora ivyo bihe byose rero hari uburyo bumwe gusa bwo kumenya ko Imana iriho dushobora kuyibona mu byaremwe byayo ariko uko Imana yigeze kuyerekana yonyine ku bantu ba umuntu munaka yavuga yovuga ati none Imana irihe murayivuga rwose muri Afrika ku rubuga rw'abamisiyonari hariya kandi mu ba Afrikansi bakoresha ijambo amoyahe bisigura inkomezi zitaboneka nk'umuyaga Imana yawe yavuze ati Imana itaboneka yoyo ni nk'umuyaga yo n'inkomezi ariko ntituyibona rero ndizera ko dushobora kuyibona kuko turabona mu gice cya 12 cy'Uwera Yohana Abagiriki bamwe baje kumuraba Yesu hanyuma bavuga bati bagenzi twifuza kubona Yesu hanyuma babajana kuri we umwe muntu umwatsiwe kandi mu Baheburayo 13 bavuga ngo uko yararejo n'ubu niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira kandi namba yari gushobora kujanwa muri kirya gihe kubonwa n'umwe muntu umwe aziwe ni kuki twebwe intumwa aziwe muri iri joro tutoza imbere yiwe abamurondera namba uko yararejo ariko ari n'ubu no mu bihe bidashira Bibiliya ivuga ko ari kwari uko yararejo n'ubu ni kwari niko azokwama ibihe bidashira ubu ndazi ko ibi byumvikana nk'ibidatahuritse ariko hamwe mwo twihanganira akanya gato nizera ko jewe Imana ifashije hamwe n'ijambo ryayo kandi nisunze ijambo ryayo ndashobora kuyizanira neza aho imbere yanyu ibyo rero mbega ukuremeshwa icyo nicyo gituma turi hano twebwe abakristo turi hano ngo turonke ukuremeshwa kuzana kuza mu nyonga z'Imana tuzi yuko ishobora kutuzura nk'uko ibikorera ibabi ishobora kutugarura mbega ntibitito gusa n'amajambo yashyizwe hamwe gusa n'imigani minaka y'abayuda change nukuri ahari kinyoma chinshi rwose hategerezwa kuba hari ukuri ahantu hanaka ahari dorari ry'ikigano novuga ko hari hi dorari ry'ukuri bisunze mu kubyigana kandi hari ukwigana kwinshi cyane hamwe n'ibintu byinshi tubona muri iki gihe hategerezwa kubaho ahantu hari imana y'ukuri ahantu hanaka rero tukaba tutariko turayikorera reka tuje kure y'icyo turiko turakora maze tuje kuyikorera kuko uko biri kose ukwatura kwacu ku maziki atacyo kokora kandi kuba imvuga kuri kwacu ni kutubuza gucirwa kuyiteka abatizera ni imvuga kuri abantu banywa acide carbonique rimwe na rimwe babaye imvuga kuri bibaza yuko ari kindi banyoye kuba imvuga kuri nti kubikora hategerezwa kuba inzira y'ukuri hamwe n'inzira y'ikinyoma nizera ko bibiliya rukuri nizera ko ijambo ry'Imana rukuri rero Imana itegerezwa gucurubanza mbabarire itegerezwa gucira urubanza isi ikoresheje ikintu kinaka rero ngiri agahungu gato umuryango wanje wa kera simvuga data na mama ariko imbere yabo twari dufise akabira k'abanyayirirande ku mpande zombi rero twari abakatolika kandi byari bisanzwe kuri jewe gusubira mu ishengero rya katolika rero data na mama bari bubakanye bidaciye mu ishengero kandi ntibaja mu ishengero hanyuma rero maze gukura nkamenya ko hari Imana nk'uko benshi muri mwebwe mwabisomye mu gitabo canje nari nzi ko hari Imana ahantu hanaka ariko kubyiyumvira namba Imana izocira urubanza isi icishije mu ishengero none azoba ari ishengero irihe nimba azoba ari ishengero katolika none ishengero katolika irihe iryiromi rya orthodoxe canke nirihe izocisha urubanza isi nimba izocira urubanza iciye mu baporoti mbega azoba ari abametodista abapatista abapentekoti abapresbiteriana bahe murabona hari umuvurungano mwinshi rero umuntu umwe yovuga ati emwe gusa ni yo ego birakimaze ntaco bimaze mu gihe uri imvuga kuri mu gitabo ca mbere muri bibiliya icateye urupfu indwara maga nyanicaha nuko umuntu umwe atize ijambo rimwe mu gitabo icanyuma ca bibiliya yamana nyene mu byashiro Yohani 2:2 yavuze ati kandi nihagira umuntu akura ku ijambo rimwe cyangwa akongera ku ijambo rimwe umugabane we w'utokugwa mu gitabo cy'ubugingo rero icyo gitegerezwa kuba igitabo cy'urubanza rero turabona yuko ubwa mbere na mbere uwera Yohana wa bwa mbere na mbere ijambo yariyo kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twara mubonye umwana w'ikinege apfa kwase yuko ijambo bwa Imana yihaye umubiri kandi ibana natwe abaheburayo 13:8 havuga ati ni wa wundi nyene cyo uno munsi no mu bihe bidashira rero namba ari wa wundi kandi akaba ijambo rero ni gute ijambo ryavuze ubwaryo mu bindi bihe byose ritegerezwa gukora ubwaryo cyo kimwe uno munsi kuba Yesu Kristo wa wundi cyo uno munsi no mu bihe bidashira ivyo nta kintu atari ukuri we ni ijambo kandi aho uko ijambo ryavuzwe mu bindi bihe byose Imana ntihinduka ubwayo maraki rimwe canke maraki gatatu gatandatu havuga yuko idahinduka kandi ndi Imana simpiduka rero neza na neza uko yari ubwa mbere na mbere niko ari uno munsi kandi yari jambo ku bantu bwa mbere na mbere Imana ntiyigeze ishengero abantu bumirako ntiyigeze ibahanemera yo gushigikira yahaye inkomezi ikiremwa muntu ku ijambo ryayo mwizere rino jambo maze mubeho nico kimwe uno munsi kandi Kristo yari rirya jambo bwa mbere na mbere jambo yari okani jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo ryahindutse umubiri maze ribana natwe gutyo icyo yari mu bindi bihe rero yategerezwa kuba cyo kimwe uno munsi nanga igumiri ya yinde cyo munsi no mu bihe bidashira ibyo niyumvira ko nasiguye neza yuko ari Yesu Kristo wa wundi nyene cyo uno munsi no mu bihe bidashira kandi we ni jambo rero Yesu yavuze ati ibyanditswe ntibishobora guhinduka ibyanditswe byarukuri kandi ibyanditswe bivuga muri wera Yohana rimwe yuko ijambo ryihaye umubiri maze maze ribana natwe imana yahindutse umubiri mu mwana wayo Yesu Kristo maze ibana natwe mu wera Yohana 10:35 Yesu yise abo byaje ko abari ijambo mu ntango abahanuzi Yesu yavuze ati icagezwe cyanyu bwite ntikibigisha yuko abi jambo ry'Imana riza ko kandi jambo ry'Imana riza kuba hanuzi rero abaheburayo igice ca mbere kivuga yuko mu kivuga kiti Imana mu bihe bitandukanye kandi ivyo byari bya kera mu buryo butandukanye yabaririye basogokuza mu kanwa k'abahanuzi muri iyi minsi y'iherezo mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo murabona rero murabubu imana Yesu yavuze yuko abijambo rya Jeko biyitwa imana abo bara bahanuzi rero si umuntu ubwiwe yari imana habe nuko umubiri wa Yesu Kristo wari imana we yari umuntu kandi imana yari imwitwikiriye imana yamye yihisha ubwayo abantu bose hanyuma ikihishurira ubwayo abantu bazobyizera imana ku munsi w'iyingu heze mu ishengero navutse ubutumwa ko cigwa imana yihaye umwitwikiro imana yamye yitwikira ubwayo inyuma y'ikintu kinaka ku buryo abantu bo ku rundi ruhande rw'isi batomenya na kimwe muri yo ariko irihishura ubwayo ku bana bayo no kuri abo bashaka kwinjira muri uwo mwitwikiro mu isezerano rya kera hariho insato z'ibikoko byitwa tahashi nizo zanyegetse imana yari mu bwiza bwa Shekina hari nyuma y'insato z'ibikoko byitwa tohashi imbere y'uko bagaruka inyuma y'insato z'ibikoko byitwa tohashi ba ijambo ryari muri Mose umuhanuzi yaratutse ku musozi yahuye n'inkingi y'umuriro kandi yaramuvugishije yaramanutse akora ibimenyetso by'umuhanuzi ajana abana b'Abisirayeli bakura muri Egiputa bajana kuri uyu musozi hanyuma rero Imana iramanuka yigaragariza muri Mose kumwinjiza muri irya nkingi y'umuriro no kumwitwarika nta wundi yashoboye kugenda nta muntu wari we wese yashoboye kugerageza kwigana ibyo nta wogerageje kubikora barapfuye umuntu umwe yatoranywa yari injira inyuma hariya mu nkingi y'umuriro mu bwiza bw'Imana no mu bwiza bwa Shekina kandi igihe yasohoka afise rirya jambo ry'icyo gihe yabariko arakayangana cyane n'ubwiza bw'Imana gushikaho yategerezwa gutwikira mu maso hiwe abantu ntibashoboye kuguma bamuraba kandi uwo wari umwitwikira usanzwe igiki igihe umuntu aciye muri uwo mwitwikiro mu bwiza bwa Shekina rero simwita umushikuzi ntibashobora kubona ikitagenda neza ariko inyuma hariya nta bwiza bwiwe ntiyoshoboye kuvuga neza amajambo yiwe ntiyoshoboye kwambara nyene neza ntiyoshoboye kwambara impuzu z'abakuru b'amadini umugore ntiyoshoboye kwambara uko yiyumvira yotegerejwe kubikora byoshoboka ariko murabona imbere inyuma yarurya rusato rw'igikoko bita tahashi inyuma yarurya rusato rw'umuntu imbere hariya hariho ubwiza bwa Shekina imbere hariya hariho ubushobozi hariho imbere hariya hariho ijambo hariya imbere hariho imitsima y'ibiterekegwa kandi ubwiza bwa Shekina ari bwo muco ivyo bituma umuco weza ingano mwebwe abantu bikansase murabizi n'imirima yanyu y'ingano hatabayeho n'irya zuba ntibizokwera kandi kugeza winjiye inyuma yarurya rusato rw'igikoko bita tahashi kugeza upfuye muri urwo rusato rwawe rwa kera ibyiyumviro byawe bya kera nemera zawe za kera hanyuma ukinjira mu nyonga z'Imana rero ijambo ricika ikintu kizima kiriho kuri wewe hanyuma ukikangurira ku bwiza bwa Shekina maze bibiliya igahinduka igitabo gishasha rero Yesu Kristo ni wa wundi nyeneje uno munsi no mu bihe bidashira uba mu nyonga hiburya umukate w'ibiterekegwa waronswa gusabizera urya munsi abaherezi gusa kandi turabahereza abami n'abaherezi ihanga ryera inyego yihariye duha ibimazi bya mwemi Imana ariko utegerezwa kwinjira mu mwitwikiro kugira ngo ubone Imana yiyambuye umwitwikiro kandi Imana yiyambuye umwitwikiro riba ari jambo byayo byagaragaye rero umwe munsi turafise abantu benshi bavuga bati yewe twebwe nk'abanaka nanaka turabyizeye muri ubu buryo ubundi mu kuvuga uti twebwe nk'anaka nanaka tubyizeye muri ubu buryo murabona uronka insiguro nyinshi cyane imana ntikeneye ubusigura n'umwe insigura ijambo ryayo bwite bibiri ivuga iti ntibisobanuka uko umuntu wese abyigombera imana irihishura ubwayo irabikora mu itanguriro yavuze iti nihabeho umuco kandi habayeho umuco ibyo ntibikeneye insiguro n'imwe imana yavuze iti mu minsi ya nyuma yoshoboye gusuka mwemu wayo kuba ari n'umubiri bose kandi yarabikoze ibyo ntibikeneye insiguro n'imwe riracyari ijambo ijambo n'imana imana mu gihe cyose yaratanze iki igice kinini cy'ijambo ryayo kandi hariya itegeretse ibyo yakoze yarungitse umuhanuzi kandi ijambo ry'uhoraho riza ku muhanuzi umuhanuzi arihishura ikoraniro maze ikoraniro rikaryizera kandi rero iyo n'imana mu bikorwa imana igenda genda muri mwemu wayo rero tubona yuko yigaragaza ubwayo ubu kugira ngo ishitse rero igihe yaza ku isi mwibuke yigaragaje ubwayo mu bantu hanze yigaragaje nk'umwana w'umuntu yaje mu mazina atatu y'umwana yaje nk'umwana w'umuntu umwana w'imana umwana wa dawidi rero umwana w'umuntu ni umuhanuzi na yehova ubwiwe yahamagaye ezekiyeli ati mwana w'umuntu kandi yesu yigaragaje ubwiwe nk'umwana w'umuntu kuko ibyanditswe ntibishobora guhinduka mu gusubira mu byage bwe 18:15 Mose yavuze inyuma abana b'Isirayeli bavuze bati ntusubire kureka Imana ngo ivuge ubugira kandi dushaka Mose atubarire
Moses said after the children of Israel said don't let God speak anymore we want Moses to speak to us He said, I won't speak to him no more like that, but I will send him a prophet. And Deuteronomy 18:15
says, the Lord your God shall raise up a prophet like unto thee. And the Lord shall not be broken in the hand to come as son of man. Now that was for his days when he shall live. Then when he died, Moses sent him and sent back the Holy Spirit. That was the Son of God, the Holy Spirit. Igihe yapfa akazuka akaduka hanyuma akarungika mwemu yera uwo yari umwana w'Imana. Imana ni mwemu kandi mu gihe cy'ishengero yari umwana w'Imana hanyuma rero mu nganje y'imyaka 1000 n'umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'ubwami ategeka yaradutse hejuru unesha zo kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanesheje maze nkicarana na data ku ntebe yiwe yicaye ku ntebe y'ubwami yase ubu ariko mu nganje y'imyaka 1000 yicara ku ntebe yiwe bwite kuko n'umwana wa Dawidi n'umwana w'umuntu umwana w'Imana umwana wa Dawidi murabona biratunganye neza rero turabona yuko yategerezwa kuza nk'umuhanuzi ukudahinduka ku ijambo rya Imana ntihinduka Imana ntihinduka kuko yari urya muhanuzi yari muri Yosefu yari urya muhanuzi yari Imana muri Yosefu yari Imana muri Dawidi itegereze Yosefu yagaragaje ubuzima bwa Kristo nk'ubutunganya ariko yarakoze ikosa kwerekana yuko atari we umuntu ashobora gukora amakosa murabona yabwiye Farawo yavuze yabwiye umutamase w'umuhanuzi Yakobo yavuze ati gire Farawo yuko tutari abungere b'inka kuko umwungere w'inka ari unenwa ku munyegiputa ariko se mwemu nk'iyo muretse ngo akore ibyo yavuze ati abasabyi bawe abungere b'intama rero murabona Yosefu ngahakora ikosa Dawidi umuntu ahambaye akoze ikosa umuntu anetsera umutima w'Imana bwite yamara yabiriye Beti Sheba yiyumvira ko yoshobora kubinyegeza Imana nyene yari yarakoreye ubutima bwiwe bwose ariko Imana yaramugaragaje ibicishije kuri Natani umuhanuzi murabona ariko naho biri uko murabe Dawidi igihe yari yasohotse yahunze ava mu ihanga ryiwe umwami yanswe umukobwa wiwe bwite yari yibwe na musaza we kandi abandi bavukanye biyo bari bishe uwo musaza we kandi nguyu nga Abusalomu yari yahagurutse maze atandukanye ingabo atuma habaho umupfurungano hanyuma Dawidi se wiwe bwite yari yiciwe yirukanywe yanswe n'ihanga ryiwe aja inyuma y'igisagara maze ka kagabo kikimuga kagenda kikwega hariya kamukekeza maze kamucira ko uriya murinzi asokora inkota avuga ati mbega ndaja kureka umutwe w'iryambwa umugume ko aciriye ku mwami wanje Dawidi yavuze ati mureke Imana yamubwiye gukora ivyo Atanghe kadawidi ntiyaratibyo yari kwarakora yaduze kurundya musozi nyene w'imyerayo hari ya mazarara bahari hasi ararira umwami yanswa imyaka amajana make inyuma y'ibyo Yesu Kristo yicaye kuri uwo musozi nyene umwana wa Dawidi arira nk'umwami yanswe kandi baramuciriye ko nawe murabona ibintu byose nyene bishu byashushanya Kristo yari gice cyavye imana ntihinduka kamere yayo ntihinduka iracyari jambo murabona kandi Maraki 3:5 byerekana ihindura gusa ishusho yayo mu gihe cyose ifise igice cy'ijambo cyavugishijwe cyotegerejwe gushika ku munsi munaka rero uko icyo gihe kije Imana ija gusa mu yindi shusho murabona ni Imana ibihe byose ijambo ijambo ryihaye umubiri maze ribane natwe rero mu Baheburayo 4 turabona yuko Abaheburayo 4:12 Yesu yamenyekanishwa neza n'ibikorwa byiwe n'ibyo yakora kuko Abaheburayo 4:12 havuga yuko ijambo ry'Imana rifise ubugi burutu bw'inkota zose kandi isuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira uko ni kwa Aburahamu igihe uyu mugabo yahura nawe n'umukungugu ku mpuzu ziwe kandi turabona yuko igihe Aburahamu yabona uyu mugabo yamuhamagaye ku ruhande babiri muri bo bamanutse muri Sodomu ishusho nziza cyane y'uno munsi turimo kandi tubona Billy Graham w'iki gihe n'abandi muri Sodomu bako babakurayo murabi ishengero ryatoranijwe naho biruko urubyaro nyarwo rwa Aburahamu Loti yari umuhungu w'abariko Aburahamu y'umugabo ntiyigeze amanuka uwo yapfukanye na Aburahamu yavuze ati Aburahamu rero mwibuke izina ryiwe ryari Aburahamu iminsi mike imbere yawe kandi umugore wiwe yari Sarayi ntiyari Sara kandi yavuze ati Aburahamu ari hehe umugore wawe Sara yavuze ati ari mwihema inyuma yawe yavuze ati nzokugendera igihe nk'iki mu mwaka uza maze Sara sa n'ubitwengera mu mutima wiwe hanyuma uwo mugabo ahaye umugongo iryo hema bibiri ivuga iti avuga ati ni kuki Sara yatwenze mu ihema inyuma yiwe kanda Aburahamu yisu rya mugabo Elohim Elohim uwibeshejeho Elohim mu cyongereza ijambo Imana risigura ikintu icyo ari cyo cyose ayo majambo y'icyongereza utegerezwa kuyihweza kuko afite ibyiyumviro byo none kaye by'ubwenge bwose Imana iyimeza yoshobora kuba Imana igiti cyose kuba Imana umuntu yoshobora kuba Imana ikintu icyo ari cyo cyose Imana ijambo ry'icyongereza Imana riragisigura ariko Elohim risiguru wibeshejeho hashobora gusa iyi mezi si yibeshejeho umuntu si wibeshejeho igiti si cibeshejeho ariko Elohim wibeshejeho wibeshejeho yagaragaye mu mubiri ahagaze hariya ryanywa mata y'inka ry'inyama inyama ariko umutsima kandi avugana na Aburahamu kandi Aburahamu yavuze ko yari Elohim kandi Yesu muri wera 10 Luka 17 yavuze ati nguko byari bimeze mu minsi ya Sodomu niko bizoba bimeze mu gihe cyo kugaruka aho umwana w'umuntu azoba yagaragajwe atari umwana w'Imana ubu umwana w'umuntu agaragajwe igihe azoba yahishuwe amenyekanye ku ishengero ryiwe umwana w'umuntu azohishurwa neza na neza imbere y'umwana yasezeranywe Aburahamu yari yabonye Imana mu mashusho atandukanye mu muco mukwere kwa ariko ngaha yari Imana mu muntu netse imbere y'uko umwana yarindiriwe kandi yasezeranywe aseruka kandi Yesu yavuze ati imbere y'uko umwana yasezeranywe agaruka ubugira kandi Elohim yo kwigaragaje ubwiwe ijambo ryiwe mu mubiri Imana bagenzi turashaka kubona Yesu Imana yagaragaye ati ti yayindi mu bihe byose niko vyamye yari yarinyegeje ubwayi inyuma y'umubiri w'umuntu ni Imana muri mwebwe hasigaye igihe gitoya bizi ntibabe bakimbona ariko mweho muzombona nzoba ndi kumwe namwe ari no muri mwebwe azoba kumwe na mwebwe gushitsa ku mpera y'isi gushitsaho azohishurwa mu ishusho izova mu ijuru ijambo ry'Imana muri iki gihe ni giki yasezeranye muri iki gihe iyo uravye muri bibiliya maze ukabona icyasezeranywe muri iki gihe kandi ukabona ibibiriho sindabishinga n'umuvuga ngo nibyo cyangwa sibyo nibyo kuko ni Imana isigura ijambo ryayo bwite Imana ntikeneye umuntu n'umwe wo kuvuga ngo yemwe iyo minsi yararenganye nta kintu nk'icyo nk'ukubwira indwara kuvuye ku Mana kubaho kandi ibyo byose ni ugushikuza ni n'ububeshi iyo Mana ipfutse ko izobikora mu gihe kinaka izobikora ariko uko ibintu bimeze tuja mu bintu bya kera bya hari inyuma ishure rihambaye rya kera maze tukabihusha iyo niyo mpamvu bahushije Yesu igihe yaza bari bakiriko baragerageza kuba munsi y'icagezwe mu gihe Bibiliya yari yaravutse neza hano nyene ndaca kubisoma yavuze iti musesa mu byanditswe muri byo mwiyumvira yuko mufise ubugingo budashira kandi nibyo binshingira intahe ndamba ibyanditswe bitashingirira ntahe rero n'ibinyoma atankeka niboshoboye kuba barabonye ko inkumi yasamye yosamye inda atankeka yari nyinshi itunganye ku byanditswe twebwe abakristo twizera iby'ubu ariko byomaze iki kuri Mose kuzana ibyo mu gihe cya Nowa ubutumwa bwa Nowa byari kuba byomaze iki kuri Yohana umubatizi kuzana ubutumwa bwa Mose murabona ntitwaronse ubutumwa bwa Sanki ntitwaronse ubutumwa bwa Mudi twaronse ubutumwa bw'iki gihe ntitwaronse ubutumwa bwa Luteri cyangwa ubutumwa bwa Wesley bwari bwiza ariko iki ni kindi gihe iri n'irindi sezerano ni kindi gihe cy'isengero Yesu Kristo wa wundi cyuno munsi no mu bihe bidashira mbega ukuntu bitangaje ukuntu abantu bashobora kuba impumyi muri iki gihe ariko bitegerezwa kumera gutyo akazu yazi muri iki gihe Bibiliya yavuze iti akanda ba azoba dahwa bavuye mu kanwa kiwe muri iki gihe cy'ishengero rya Laodikia ariko uyo wakunda ni wakangira kandi akankamira yavuze ko yomera gutyo muri iki gihe cy'ishengero rya Laodikia mwibuka Imana ihindura ishusho yayo amorphe iri mjambo mu kigiriki risobanura yuko yambara umwitwikira utandukanye nko mu gikino Carmen cyangwa ikintu kinaka cyangwa imikino ya Shakespeare imeze nk'umukinyi ihindura ishusho yayo ibyo abo bahanuzi bose bari ibyo byari Imana muri abo bahanuzi Yesu niko yavutse mubika Imana b'ijambo ry'Imana riza ko kandi hano ndi umwana w'Imana gute mu nshira urubanza yo mana we cyo kimwe n'uno munsi ni Imana igaragaza mu mubiri ubutumwa bw'igihe umuco w'igihe ntidushobora kwakira ubundi butumwa bwa hariya inyuma bwaramaze kubaho tuba mu gukayangana k'uwundi muco iryo ni ryo deni rihambaye gusumba yandi ubusuma buhambaye gusumba ubundi ibihugu byigeze kumenya bwabereye mu Bwongereza ngaha harashize igihe gitoyi bwakotswe n'imico itariyo ubusuma bw'imiliyoni ndwi z'amadolari mu igari ya moshi batigeze bumenywa imbere muri kahise ubwo bwabaye ubusuma buhambaye ikimenyetso cy'igihe cy'abantu bababisha bo mu isi kandi ikimenyetso cy'abagizi ba nabi kiruta ibindi muri iki gihe mu isi twigeze kubamwo n'umuco w'ikinyoma muri iki gihe tubayemwo ugerageza kudusubiza mu kintu kinaka caza nemera n'ibindi mu gihe turi byete bizima canke mu yandi majambo turi byete bizima byanditswe kandi none bifise ubuzima bw'ijambo ry'Imana nk'uko yabisezeranye muri iki gihe ijambo ryagaragajwe ivyete byanditswe byabayeho ico nico intumwa zari ico nico Yohana umubatizi yari ijwi ry'usemerera mu bugaragwa yagerageje kubibabwira kandi yari na Maraki 3 umve ngira integuza yanje imbere yanje indoranirize inzira imbere y'abantu yari iryo jambo rizima kandi ishengero ryavutse ubwa kabiri by'ukuri muri iki gihe ni jambo ry'Imana rizima ni jambo ry'iki gihe ryagaragajwe musese mu byanditswe murabe ibitegerezwa kuba muri iki gihe hari Kristo yasubiye kuba muzima hindura gusa ishusha va muri mwaca mu yindi rero yagaragajwe neza na neza nka Mesiya botegerejwe kuba barabimenye turazi ico Mesiya yotegerejwe kuba yotegerejwe kuba uvugishwa n'Imana ico nico Bibiliya yavuze ko yari ico nico we yavuze ko yari jewe umwana w'umuntu muvuga ko jewe umwana w'umuntu ninde yamye yiyerekana ubwiwe nk'umuhanuzi w'igihe yiyerekana ubwiwe nk'umuhanuzi w'Imana ico nico yari ariko yararengeye umuhanuzi yari imana umuhanuzi ico Dawidi yari ico Mose yari ico Eliya yari cabo bose bari muri we hari kunengesera ku bumana bw'umubiri we yari imana umuhanuzi yari imana Yehova yihaye umubiri mu mwana wiwe bwite yishiraho ubwiwe urusengero kugira ngo yigaragaze muri rw'abandi bose barananiwe bari bafise udusembwa ariko nta gasembwa kari muri we ni imana ubwayo yavuze iki uyu n'umwana wanjye nkunda akampimbara kuba muri we nibyo nta gasembwa muri we mumwumvirize yari imana yagaragajwe bavuze bati wigira imana cyangwa uwungana n'imana yari imana yari umwana wayo bwite amina yari afise yari ukugaragazwa kw'imana imana yari muri kristo yiyuzuza n'abari mu isi kandi muri iki gihe cya nyuma yavuganiye n'abantu mu mwana wayo kristo yesu yimenyekanisha ubwiwe none kristo ni ikijambo ijambo ry'iki ijambo rya Mose ngo ari kuyu munsi ni ijambo ryagaragajwe ry'iki gihe itegereza ukuntu Yesu yari ameze rero ategerezwa kuba umuhanuzi reka turabe yuko yari afise ikimenyetso cya Mesiya reka tuje mu wera Yohani igice cya mbere muri iyi minota itanu ikurikira iminota icumi mbere yuko turangiza wera Yohani rimwe turamubona aza ku isi yavutse ku nkumi ibyo Bibiliya yavutse nyine yaremewe mu nda y'inkumi si uko iyo nkumi yari Imana rero yo muvuga muti nibite ku byerekeye Mariya ntiyari yatunganye yari umugore w'umugore gusa nk'uwundi mugore uwo ari we wese atari imana umugore umuntu umwe yavuze ati nta soni ufise zo kuvuga ibyo oya mugenzi iraba ngaha ni hehe yakoresheje ni hehe yakoshereje rero aha yaragize ikosa rimwe igihe bamanuka ku munsi mukuru wa Pentekote maze abantu bakagenda urugendo rw'iminsi itatu maze baramubura abavyeyi biwe nuko basubira inyuma kumurondera maze bamusanga mu byanditswe ariko arabiharira ko n'abaherezi bo mu rusengero rero raba ibyo Mariya yavuze aho nyine imbere y'abo baherezi abo bantu banegura yavuze ati twe na so twakurondeye tubabaye ariko ijambo rya marishira ku murongo ikosa yari ijambo umuhungu w'imyaka cumi n'ibiri ubwo bwenge bwaturuka hehe mwibuka aho nyine yahakanye igishinga ntaye ciwe yavuze ko imana yari se nuko ngahavuga twe na so twakurondeye tubabaye yavuze ati ntimuzi yuko bikwiye komba kwa data murabona iyo aba yari kumwe na se wiwe Yosefu yari kuba ari wese yari kuba akora imiryango y'ububati n'ibindi murabona ariko yari mu bikorwa vya se wiwe ashyira ku murongo ijambo ry'ico gihe yari jambo amina murabona Mariya yakoze ikosa ariko hariya nta makosa we yakoze yari umwe atunga nganye mwitegereze igihe yavuka karemwa akabatizwa na Yohana mpemu yera yaje kuri we mu bugaragwa aragaruka igikorwa ciwe caratanguye akiza abarwaye hariho umugabo umwe yitwa Simoni maze azanana na mwene wa Andreya mu gikorane rero ubu nimwumvirize neza tugiye guheza no kuraba ico we yari ico gihe kandi namba yabariye ba sogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo murabe gusa ico Imana niri uyu munsi murabe namba igaragazwa mu buryo bumwe mbega yigaragaje gute mbega yaramutse maze iravuga iti yaramanutse maze aravuga ati rero naragiye mu ishuri mfise urupapuro rwo mutsindo rwa kaminuza rusanzwe urupapuro rw'ikirenga PhDLL n'ibindi nitegura igikorwa cy'imana canje oya mugenzi ntiyabikoze yagiye mu bugaragwa nk'uko Yohana yagize ava yasizwe na mpemu yera mwitegereze ingene yigaragaje igihe yatangura kwigisha hariho umuntu Andreya yari yamye yumviriza Yohana yajanye na Yesu kugira ngo arabaho yaba aramukurikira mu korane yazanye mwene nyina Simoni akimara gushika imbere ya Yesu yavuze ati izina ryawe ni Simoni kandi uri mwene yo nibyo byaramugaragaje aho nyine izina rya Petero ryahinduwe ipfa kuri Simoni rihinduka Petero ari byo akabuye gatoye maze ahindura umutwe w'ishengeri inyuma yaho rero tubona umugabo umwe ahagaze hariya yitwa Filipo yavuze ati uburindira umuntu utumwe ntitwaronse umuhanuzi hariya yaciye imyaka amajana ane umuhanuzi akurikira turazi icyo ategerezwa kuba ari nuko rero agenda azunguruka imisozi nk'ibirometero 22.5 namba wigeze gushikaho ngo ushyire ikimenyetso aho hantu aho yasanze umugenzi bari bariganye ibyigwa bya bibiliya yari umuntu ahagaze neza umuntu afise indero nziza izina ryiwe ni Natanayeli ku bw'ibyo nta gukekeranya yagiye ku muryango maze asanga ataraho nyene muhira iwe ngombore yoba ari umugore wiwe yavuze ati yagiye ku giti cy'umwerayo ariko arasengera hariya ku bw'ibyo Filipo anezerejwe cyane n'ibyo yabonye bikoreka ukugaragazwa gutunganye ko gusubira mu byagezwe 18:15 umuhanuzi yari yahagurukijwe nuko aragenda ahura na Natanayeli maze avuga ati Natanayeli ingo uraba uwo twabonye nta mwanya yari afise wo kuvuga ku bijanye n'igihe n'ibindi ubutumwa bwarihuta cyane umutima wiwe wararurumba ibyo birarenze cyane kuri twebwe duvize ibindi bintu byinshi cyane byo gukora hambavu y'iki kandi cya mbere munsi yavuze ngo ingo uraba uwo twabonye Yesu w'i Nazareti umuhungu wa Yosefu reka duhagarare ku biganiro bigiranye bagiranye uko bagendenda ndera ku nkombe z'ikiyaga ndashobora kumva Filipo abwira Natanayeli ati urazi wa mutama w'umurovyi harya hepfo urazi iyo wa mutama umwe yapfabuye ngaha hashyiye igihe gitoyi yona oya umuhungu we Simoni ego ejo ndibuka ndamugura ko ifi none bite ku bijanye nawe emwe nta mashuri akwiriye afise ngo abe yo kwandika izina ryiwe bwite ntiyashobora gushira umukono kuri resi yanjye bibiliya yavuze ko yari umuntu atabwenga afite kandi atize ariko bari babonye ko yari yaragendanye na Yesu rero tubona yuko atashobora no gushyira umukono kuri resi yavuze ati ego ati begurazi igihe yatsaho nyene imbere y'uyu mugabo uwo mugabo atamuzi yamubariye ku izina ryiwe yari Simoni mwene Yonati uwo si Mesiya uwo si muhanuzi uwo si gusubira mu byagezwe 18 byanditswe bishikijwe kurikirana ubuzima bwiwe kuva kera tubayeho mu buhe munsi tubayeho turorereye uwo Mesiya agiye kuza twese abaheburayo turamurindiriye sibyo aha rero rindira umunota umwe niko Natanayeli kuze ndaca gutegerezwa kubiraba emwe ntibica kuntangaza namba atakumenya hu reka ndabirabe reka nje muri kirimwe mubikorane maze ndabibone bikoreka ni byiza aja ubwo nyene mugikoranaho Yesu ahagaze yavuze ati ehe umwisirayeli atarimwe ubugunge yavuze ati mwigisha wamenye ryari ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'igiti nakubonye byari ibyo ibyo ni biki Yesu Kristo uko yararecho niko yarari n'umunsi n'ibiha bidashira murabona yari igaragaje ubwiwe ijambo uwo musomyi yavuze ati mwigisha uri umwana w'Imana uri umwami w'Isirayeli ariko hariya hari hahagaze bamwe muri bo batize ibyo bavuze bati ubu mugabo ni Belzebuli Yesu yavuze ati ndabahari ibyo kwita nkemu w'Imana ikintu canduye kuko impongano ntiyari bwabe ariko gihe mwemuyera we ninsigarira zina muvugwa mu gihe atari cyiyumvira ari umuntu igihe we mwemuyera aje gukora ikico kintu nyene ijambo rimwe rimugwanya ntirizokwigera riharigwa mwibuke ni wa wunde nyene cuno munsi no mu bihe bidashira ijambo ryamenyekanye ryabaye umubiri rero tumubona harya rero abo bari abayuda hariho ubwoko butatu busa bw'abantu turashobora kugira amacakubiri yacu no kwiyunga hamwe n'ico cyose mushaka jewe ntibindazishinga ndi umukozi wa Kristo nkorera abantu bose ariko mwumvirize reka ndababwire baharaba hano hari abayuda abanyamahanga n'abasamariya kandi raba ubutumwa bwiza buvuga ibyerekeye Petero n'imfunguruzo yabwuguriye ku munsi wa Pentekoti abwugururira abayuda Filipo yaramanutse hanyuma abatiza abanyesamariya nuko asenda amadayimoni mwemu yera ntiyari bwambatse ko Petero yaramanutse abarambika ku biganza baronka kumugira kandi munzu kwa Koronelio abanyamahanga baramuronze ubu abanyamahanga twebwe abanyamahanga twebwe abamanuka abamuka mu Bwongereza nta Mesiya twariko turarondera namba twarabatizera tugende ndana ibiheko mu mugongo twasenga ibigirwamana ariko bompi abayuda n'abasamariya bari barindiriye Mesiya kandi aza gusa kuri abo bamurindiriye mugumitse ibyo mu vyiyumviro muri iki gikorana azohura gusa n'abamurindiriye amaherezo rero yarakeneye yariko araja yari kuno umunsi umwe kandi yategerezwa guca Samariya hari nyuma y'imisozi ashitse aho hantu ubu twamubonye yigaragaza ubwiwe nka Mesiya yerekanye ikimenyetso ciwe ca Mesiya nabo baragikutuka ku bw'ivyo yarakeneye kuja Samariya bari barindiriye Mesiya nabo ku bw'ivyo aca mu gisagara bita Sukara nk'igihe c'isaha zitandatu rirya riba riracari hariya bari bakiri gusa hafi yaryo hirya gatoyi y'irembo ry'igisagara ipompo rusanga bo bose baza kuvoma amazi sipompo bamanura gusa umubindi hanyuma kavoma amazi kandi bafise imibindi minini y'abakoresha n'ubu kandi muravuga ibyo kwirengera abagore bamwe muri mwebwe bagenda bikoreye ibitabu ku mitwe mwari mukwiye kuraba ingene abo bagore bashobora gutwara umubindi w'amaritiro hafi 20 ku mutwe n'uwundi kuri buri fyinga no kugenda nyene baganira kandi bayitwara neza rwose kandi bamanutse nk'isaha zitanu z'umurango igihe bashika hariya nk'isaha zitandatu rero yari ungitse abigishwa mu gisagara kugura imfungurwa kandi hari umugore mu gisagara w'ingeso mbi ntiyari afise uburenganzira bwo kuba hamwe n'abandi bagore ku bw'ibyo yagiye kwiriba kuvoma kandi igihe yagira amanuru mu bindi yararabye abona umugabo amuvugishije yicaye hambavu y'uruhome avuga ati mugore utwo kunywa rero bari n'amacakubiri akomeye abayuda n'abasamariya nawe aramumenyesha vuba na vuba ko atari umugenzo ku mugabo nkawe asaba umugore nkawe umusamariya kazi carico cose kuko abayuda n'abasamariya kazi batakundana ataco bari bahuriye ko yavuze ati ariko iyo umenya uri ko arakuvugisha wonsa vyutwo kunywa nanje no guhaya amazi ntuzogaruke ngaha kuvoma yari kwa koriki yari kwa rondera impemu y'uwo mugore yari umuhanuzi kandi ibihari byari ko bira birengeye Yerusalemu canke ko bosengeye Yerusalemu canke ku musozi yavuze ati data arondera abamusengera mu mpemu no mukuri kandi yabandanije gushikaho atori ingorane y'uwo mugore yarabandanije neza gushikaho atori ingorane yiwe turazi twese ico cari ico abasoma bibiliya wera Yohana 4 mbega twabonye iki yari afise abagabo benshi cane yavuze ati genda wamagara umugabo wawe mazutse nga yavuze ati nta mugabo numwe fise zati uvuze ko kuko wari ufise batanu murabe ubudasa hagati y'uriya mugore mutoyi nabo baherezi bo muri ico gihe yavuze ati mugenzi ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana ubu ntawe twari dufise haraheze imyaka 400 ndabona yuko uri umuhanuzi turazi yuko igihe Mesiya azotira iki nico kintu azokora sibyo azotwereka ibi bintu azobwitubwira ibi yavuze ati ni cewe nyene turiko tuvugana umuntu asanzwe gusa yicaye hariya w'imyaka 50 gusa nkumbure yasa n'ufise 50 kuko bari bamaze kuvuga muri Uwera 6 bati uri umuntu atarenze imyaka 50 none uvuga yuko wabonye Aburahamu ubu turazi yuko ufise idayimoni ariko yavuze ati Aburahamu ataravuka ndiho kandi ego yari hari yo muhungu mutoyi gusa nkumbure ariko aramera imvi nkeya mu bwanwa bwiwe akazikiwe mu bindi biwiwe w'umuntu wari goyigoyi nta bwiza bwotumye tumwifuza urusato rushaje rw'igikoko bita tahashi ubugira kandi ariko icari imbere yarwo cari shekina icari imbere yarwo cari imana imana cari giki hariya yari yagaragajwe ijambo ry'imana azamabanga ari mu mitima yabo murabona iryo ryari ijambo ry'imana yari ijambo ry'imana kandi ijambo ry'imana riracakora ibyo kuko we ni wa wundi nyeneca uno munsi no mu bihe bidashira murabibona mu vyiyumviro vyanyu ubu murabe wa wundi uno munsi no mu bihe bidashira yirukanze mu gisagara maze avuga ati muze murabe umuntu yambwiye ibyo nakoze mbega uyu si Mesiya nyene nambi ico cari kimenyetso ca Mesiya kuba yuda no kuba basamariya kandi ntarobanura abantu ku butoni wa wundi nyerejo no munsi no mu bihe bidashira kandi iryo ryari iherezo aho Imana yahagaritse gukorana n'abayuda n'abasamariya kandi iri ni iherezo ryo gukora kw'abanyamahanga aho yazaciye mu bahindura ibintu n'abandi gushika ku mpera kandi yasezeranye ati nk'uko byari bimeze mu minsi ya Aburahamu niko bizoba bimeze aho umwana w'umuntu azoba ariko arihishurira abanyamahanga mu gihe cya nyuma yo garutse ubugira kandi rero byinshi cyane byoshobora kuvugwa ngaha ariko mundeke nihuta ubu kuko ni saha zitatu zirenga gatoyi gusa turaja gusohoka isaha zitatu n'igice umwami abishatse muraba umuhanuzi yavuze hariya muri Zekariya 14:6 hazobaho umunsi utazokwitwa umurango cyangwa ijoro ariko uzoba umunsi w'ikibunda ariko hageze ku mugoroba hazoba umuco rero mwitegereze n'ingoga nta cyanditswe gishobora guhinduka byose bitegerezwa gushitswa rero izuba iseruka gute iserukira hehe mu buseruko rero rirengera hehe mu burengero iterambere ryagendanye n'izuba kandi n'ubutumwa bwiza nuko murabitahura rero twasubiye neza mu burengero ubugira kandi hamwe twogiye n'imbere rwose dusubira neza mu buseruko ubugira kandi kurengana kirya hirya yiba hari pacifique gushika mu buseruko ubugira kandi nta kintu na kimwe hariya murabona rero iterambere ryarajanye n'izuba ubutumwa bwiza bwajabutse amazi bwavuye mu kiyaga mediterane hanyuma buraja bukamuva kuwera pawulo mushika mu budagi buva mu budagi bwajabutse munsi y'amazi y'ubwongereza bushika mu bwongereza buva mu bwongereza bwajabutse bahari atlantike bushika muri leta zunze ubumwe hanyuma ubutuburiko burasubira ubugira kandi niba hari pacifique nitegereze rya zuba nyene ryaserutse mu buseruko niryo nyene rirenga mu burengero izuba kandi uwo mhemu yera nyene yamanutse munsi ya wa Pentekoti mu buseruko rero hariho umunsi utazoshobora kwitwa umurango ni ikibunda umunsi w'ikibunda w'imvura murabibona ngaha muri Kansas w'imvura w'ikibunda twararonse umuco ukwiriye kwifatanya n'ishengero no kugira ibi bintu no gukora ibi bintu umuco ukwiriye kuja hirya no hino ariko yavuze atariko hageze mu kagoroba hazoba umuco umwana yo garutse ubugira kandi mpemu yera aragaruka muri iyi minsi ya nyuma yuzuye ukunengesera kw'inkomezi z'Imana ijambo ryagaragajwe biciye mu baruteriyani kandi nyene nk'uko ipiramidi ikura abaruteriyani uguhindura ibintu kwa mbere Wesley Pentecoste kandi twaratunganijwe rwose kuko igihe ibuye ryo kunengesera risubiye kuri piramidi rizotegerezwa guhuza neza na neza na yandi ntushobora no gucisha urwembe kuri muri yo iratunganye rwose kandi niko igikorwa cy'Imana mu minsi ya nyuma kizoba kimeze kizoba cyegereye cyane nk'uko ko kwawe kwawe ariko nyako hanyuma igitutu cy'ukuboko kwawe n'icijiji biriko biratsa inyuma y'umwanya mutoye bihinduka kimwe bihinduka uko kandi niko ishengero rihinduka umugena hinduka Kristo bahinduka umwe nk'umugabo n'umugore murabona ariko arashikira iminsi ya nyuma kandi turiko turagerageza kubaho mu bugukayangana ku kindi gihe ni wa wundi nyene cyo no munsi n'ibihe bidashira agaragajwe neza na neza n'Abaheburayo 13:8 Yesu Kristo ni wa wundi nyenejo uno munsi no mu bihe bidashira namba twarabayeho kera mu gihe cya Ritel turaba ngaha inyuma muri kirya gihe tubona neza na neza mu gihe cya Sarudi uwo Ritel yari yo ntumwa neza na neza hamwe n'ifarasi yasohotse hamwe n'abandi basohotse muri icyo gihe tubona igihe cya Wesley igihe cya Philadelphia tubona yuko icyo gihe cyo mu by'uruhambaye cyabandanije urukundo rwa bene data tubona Wesley neza na neza mu kibanza cya Bibiliya yavuze yuko yarimwo turabona uno munsi nyenaho yavuze yuko yari n'igihe igihe tubayemo mwumviritse abo bagiriki barananiwe kumubona kuki bagenzi twashaka kubona Yesu bananiwe kumubona kuko yari yambaye urusengero rwiwe rw'umuntu Imana mu muntu umubiri w'umuntu niwo wabahumishije ntibashobora gutahura wewe uri umuntu wigira Imana canke uwungana n'Imana avuze rero ati namba mwashobora kubahamagara kubwi cyagetswe kandi nta byanditswe bishobora guhinduka mu bitimana niko bari ari ijambo ry'Imana riturukako rero niwe kunengesera ku ijambo rya jambo ryari gico gihe umwana w'Imana umucunguzi gihe Imana ubwayo yaje kwisiba mu muntu kwishyira ko urupfu bwayo gucungura bose cyagiti icyapfuye mu itongo rya Edeni si wa mugeni umugabo Adamu wa kabiri yapfuye aja mu ivu kuzana bya bintu amina ya mababi yaguye kera kubazana mu ivu ni kangahe byovugwa ko byo dutwara amasaha ariko turi ngaho ubu abanyamahanga b'ico gihe barananiwe kuribona kuko ryari mu mubiri w'umuntu ndibaza namba tuzogira ico kintu nyene ndibaza namba tuzokora iryo kosa ribabaje bakoze kunanirwa kumubona kuko yari we ryari jambo ry'ico gihe yagaragaye mu mubiri w'umuntu umuhunga atize tutigeze tumenya ko yagiye ku ishuri nta byemezo twaronse ko yapfuye no mu idini ryari ryo ryose ry'ico gihe ntiyitse nta kimwe kumenya nta kumenyekana ku kintu na kimwe ariko umugabo w'umusazi umunoho wa vino umugenzi w'abanyabyaha umugabo ahindura isi kibyarwa umugabo ahindura isi ikibyagwa nyina yatewe inda n'umusoda kandi yafashe izina ryiwe nk'umwana w'Imana canke kwiyita umuhanuzi uyu munyagariraya yitwa ngo ni umuhanuzi ariko ijambo ryagaragajwe abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana kandi niko bimeze uno munsi aho tubona uku gukora guhambaye kwa mpemu yera kugaragazwa abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kuchaba kuba bahungu n'abakobwa b'Imana Yesu Kristo agaragazwa ari wa wundi kubw'ijambo ryiwe muri buri runganwe mureke twunamike imitwe yacu ba Kristo bagenzi ndashaka kubabaza mureke duhagarike gusa kandi tuvyiyumvire kwa kanya gatoyi mbega uku n'ukuri canke si ni sukuri nivyo
let's just stop and think for just a moment is this the truth or is it an error Is it, if it's a truth, we owe everything to it. Where are we going? Where's the stop of this? How can you be sure that you're right?
Now,
in the beginning, he was the Word. And the word
kandi ijambo rimenye icyiyumviro kiri mu mutima ryarabikoze mu bahanuzi ryabikoze muri Kristo kandi yabisezeranye mu minsi ya nyuma kuko ni wa wundi nyene jono mu bihe bidashira data wo mu ijuru fata ijambo ryawe rishyire mu mutima w'umuntu kugira ngo ba abantu bose hamwe rino joro uyu mugwi mutoyi w'abantu ngaha turatahura mwami yuko turiko
We're living in the
tuba mu bitutu by'ukuza kwiwe
and the shadows are becoming
kandi ibitutu bishishikara kwegereza ikintu nyacyo umwaka ku mwaka turabona ibimenyetso biboneka biteye ubwoba kubona turabibona mu makuru no bimenya bakuru kwezi guhinduka amaraso twumva za nyamugigima hose ku isi zinyiganye z'isi yose kandi rero umunsi umwe yaranyigiyanyije isi yose igihe umwana w'Imana yanswe icese hanyuma arabanga kandi rero turabona yuko umugwi uhambaye witwa inama mpuzamashengero bamwanse icese nk'uko bavuze muri ico gihe iki gihe Laodikiya bati yari hanze akomanga kuruka gerageza kwinjira kandi rero tubona yuko hari yindi nyamugigima yakubise iri atari ayandi mahangi rihanga yanyiganyije isi yose Yesu yanswe icese kandi ahagaze yinginga rino joro yagaragajwe neza na neza
Like they did in the days gone by.
Yakiriye wa wundi nyene cyo no munsi nibihe bidashira. Esa bizera bo bibona, esa bo barwaye bo bibona mwami. Esa bo bari ngaha rino joro bo shobora gukora ku mpuzu yiwe nkuko babikoze kera. Ikiza barwaye kandi ucungura bazimiye tubisavye mu izina rya Yesu Kristo. Amini mani bahezagire. Rera kanya gatoya kubw'umurongo wo gusengera abarwaye dusigaranye neza na neza iminota 15 kugira ngo dusohoke ku mwanya ubu noshobora kuvuga byose ndi umuntu w'amajambo yanje ashobora kunanirwa nk'uwundi muntu wese twese nabemeje rino joro yuko umuhanuzi wese ikindi kintu cyose barakoze amakosa ariko Imana nta kosa ikora ijambo ryayo n'ukuri nibangahe bizera yuko ari we jambo Imana ibahezagire aho niho wizera kuko inzira kubakiye nta kindi uretse amaraso ya Yesu gusa kandi by'ukuri Yesu niwe jambo rero nizera yuko Biri yavuze mbega yatanze amakarata yo gusengerwa mbega hari hari amakarata yatanzwe sinabimenye yavuze ubwa mbere yuko ntiyumviriye ko baje kandi batanze n'iminwe ariko batanze amakarata yo gusengerwa turagira umurongo mutoya wo gusengera abarwaye umuntu kanaka mbega hari karata imwe ingaha mureke turabe ufise ikarata nimero imwe ego ufise nimero imwe oya ikarata yo gusengerwa abagwaye nimero imwe nida yifise mbega hari ikarata yo gusengera abagwaye nimero imwe rero birashoboka yuko atatanguriye kuri imwe nibangahe yo iri ngaha ego ni vyiza yo gusengera abagwaye nimero imwe duga nga kandi uhagarare ngaha hafi yanje yo gusengera abagwaye nimero imwe Nimero zibiri, ninde afise nimero zibiri. Inomero gatatu ubu mu gihe cy'akanya k'iminota mike tu nomero zitatu ninde afisi karata yo gusengera abagwaye nomero zitatu rabe hari umuntu hano ku ntebe y'ibimuga umuntu munaka suzume amakarata yabo nimba baronse imwe nomero zitatu nomero zine zine ninde afise ikarata yo gusengera abagwaye nomero zine ni ikarata ntoye umuhungu wanje cyangwa umwe wo mu rugo araza kuza tora ya makarata imbere yanyu maze ayavangatiranye yose hanyuma bace bayabaha kandi rero igenzo kunuko ibyo byerekana igihe kimwe twari dufise abantu bagerageje kugurisha ayo makarata yo gusengera kwako iyo niyo mpamvu agaragazwa muri ubwo buryo gushikaho udashobora udashoboye kuyagurisha kuko udashoboye ntumenya ngo ninde aza kuduga hariya iyo nje hano sintangurira ku nomero runaka ntangurira gusa guheraho ahariho hose muri iyi ndwi yose muzobona nzohindura guhera inyuma nje imbere hejuru no hasi kuronka aya makarata yo gusengerwako urabona ku bw'ibyo dukora uko kugira ngo tuvuge yuko umuntu wese buri munsi gukwiragiza amakarata kugira ngo abantu buri munsi bashobore kuronka amahirwe yo kwinjira rimwe kabiri gatatu kane gatanu ndabahamagara umwe kuko sinshaka ko haba igipfama twihanyuma ngo bavuge bati ko atamuntu yambariye murabona nabo baca babura ikibanza byabo ku murongo wo gusengerwa ku nkumbure mu gihe bafise ikarata yo gusengera abagwaye ntibo bahaye iyindi murabona ikarata yo gusengera abagwaye nomero zitanu ninde ayifise rimwe kabiri gatatu kane gatanu ikarata yo gusengera abagwaye ya gatanu ivyo ni vyiza nimba udakekeranya ko ufise yo ya gatanu duga harya ivyo ni vyiza nomero zitandatu cumi na rimwe ikarata yo gusengera abagwaye cumi na rimwe rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi umunani icenda ikarata yo gusengera abagwaye cumi cumi na rimwe nimwihweze neza rero ashobora kuba ari umuntu w'igipfamatwi raba ikarata y'uwo muri kumwe ahantu hose nibaza ko zose zavangiwe ngaha nibyo ni bangahe bari ngaho loyi baharure urabe cumi n'umwe cumi na babiri cumi na batatu cumi na bane cumi na batanu babiri batatu bane cumi na batanu neza rero duhagarikiraho nyene akanya gatoyi gusa kuko atamwanya ukwiye dufise ni bangahe bafise ikarata yo gusengera abagwaye kandi yizera yuko imana imukiza tuzi ukuboko kwawe imana iguhezagire ivyo ni vyiza gira uko kwizera rero nibuke bagenzi mu gihe bariko baritegurira umurongo wo gusengera abagwaye rero ntimuvuge ntimuve mu bibanza vyanyu mu minota cumi gusa canke cumi n'itanu ikurikira gushikaho tuza kuba twiteguye bihagije kuko urabona wewe uri ushaka kubabaza ikintu kinaka naravuze no gusoma mu byanditswe yuko ni uko yari arejo no munsi no mu bihe bidashira ngo mu gihe gito gusa mbere n'isi nigeze namba gukora ibyo narabereetse ko we ategerezwa kwakira ibyo nyene ubugira kandi mu minsi y'iherezo nibangahe batwitse Malaki kane n'ivyo byose bitegerezwa kugaruka ubugira kandi we yo manutse no kwimenyekanisha uyo mu butumwa bw'abahanuzi guhindura imitima y'abana yerekeza kuri kurya kwizera kwizera kw'intumwa kwizera kwa Pentekote kw'abasogokuruza bacu icyo ni iby'ukuri gitegerezwa kuko basa umugenzo runaka w'ukwizera ariko ni ugusubira ku kwizera kwa mbere nuko rero turizera ibyo n'umutima wacu wose. Rero bamwe muri mwebwe hariya batagira ikarata yo gusengera abagwaye rero mwibuke jewe ndi umukozi wiwe na wewe uri umukozi wiwe Imana muri jewe kandi Imana muri wewe urafisi cyukenye kandi ndi hano ngo ndagukorere biko raniriza ivyo hamwe kandi bikagirira Imana ikimazi. Rero urya mugore mutoyi gihe kimwe reka ndabahe ikindi cyanditswe nizera ko biri muri Uwera Yohana kandi hariho umugore mutoyi yari yarafise indwara yo kuva amaraso. Reka tuvuge ko weya atarafise ikarata yo gusengera abagwaye nawe akaba yashaka gusengerwa ariko hariho benshi cyane bari bahagaze hariya ntiyashobora kuca ku murongo ku bw'ibyo yavutse ati hamwe noshobora gusa gukora ku mwambaro wiwe nzokira nibangahe bibuka yo nkuru yemwe by'ukuri nawe yakoze iki yaranyegete yaca mu bwinshi bwabo bantu maze akora ku mpuzu yiwe. Rero umwambaro w'abapalestina wari wagutse kandi wari ufise impuzu yindi yo munsi nawe kuko n'umukungugu wo ku muguru
and she went back in the crowd, let's say she set down
n'umukungugu ku kuguru murazi kubyivyo ni wari wagutse nuko ushobore gukora ku ikoti ry'umuntu ntihabe ukwiyumva ikintu akumpera gusa y'ikoti ryiwe ariko byaba bimeze gute kuri uwo mwambaro w'abapalestina munini ukomeye uremereye umanuka gushika ku birenge byiwe murabona ntiyigeze yumva ibyo ku mubiri ariko yakoze ku mpuzu yiwaca asubira muri iryo sinzi ry'abantu. Reka tuvuge ko we yicaye baye yarahagurutse ariko tuvuge ko yicaye niki cabaye Yesu yarahagaze maze aravuga ati ninde yankoze ko kandi murazi ntumwa Petero yiyumviriye ko ivyo vyari bimaramaje cyane gushira aho abantu rero yaramukankamiye kubwivyo muyindi mvugo yoshoboye kuba yaravuze ati none raba abantu bose bariko baragukora ko baja kwiyumvira ibi watakaje ubwenge murabona rero abantu bose bariko baragukora ko mwigisha yavuze ati ariko numva cinsi intege inkomeza bisigura ubushobozi bumvuyemo uwo mugore umuto rero yamukuyemo inkomezi yarabye hirya no hino murabo bariko baramwumviriza maze abona aho yari ari maze amubwira ingorane yiwe n'ibyari byabaye. Bibiliya yavuze yuko we rero n'umuherezi mukuru ashoboye kubabarana natwe mu ntege nke zacu nibyo rero namba we ufise kurya kwizera nyene muri uwo Yesu nyene kuzogukorera ikintu nk'ico nyene. Rero mwicishe bugufi byo kuri nimusenge ntimukekeranye nimwizere n'umutima wanyu wese yuko Yesu Kristo ari wa wundi nyene ejo no munsi n'ibihe bidashira n'abazoba ha iyi mihezagiro. Rero data reka mpemu wawe yera hambaye aduhishurira ijambo ryagaragajwe mu mubiri umubiri wabo n'umubiri wanjye kandi reka ijambo n'isezerano ry'ubutumwa bwiza bwo muri iri joro bwigishijwe busobanurwe na mpemu yera hambaye ugiwe kubera ko we yasezeranye ko yobaye natwe kandi uko yari arije n'umunsi n'ikwari kandi ni kwa nzokwama ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo turishikanye iwawe hamwe n'ubutumwa kugira ngo byerekane ijambo kubwo ibimenyetso bikurikira nk'uko wabikoze muri Mariko 16 amina. Rero buri muntu wese niyicishe bugufi by'ukuri ndasabye ntimuve aho muri aguma mwicaye murabona rero nimwibuke igihe kimwe twahuye n'amatati nibangahe bari hano araba Kristo bavutse ubwa kabiri. Reka turabe ibiganza byanyu rero ivyo ni byiza murazi ico ndiko ndavuga. Rero mbega uyu niwe urya mufaso n'uwo niwe mufaso ni wa mbere ku murongo nibyo rero jewe n'umufaso ni uko ndabizi ntituzina nk'ishusho nziza cyane y'Uwera Yohana igice cya kane Yesu yahuye n'umugore ku iriba ry'i Samariya nk'ibi bwari ubwa mbere bahuye mu buzima nk'uko jewe ndabizi ubu n'ubwa mbere duhuye twebwe ntituzinanye namba ariko ukuri kugira ngo abantu babone yuko ari ukuri duza ukuboko kwawe rero murabona twebwe ni ubwa mbere maze namba we ari wa wundi nyene juno munsi no mu bihe bitashira rero kuvugana n'uyu mugore nkuko yabigize n'urya mugore hari yakwiriba akobaye ukurondera kumenya ikintu kinaka yakoze cyangwa inkorane yiwe cyangwa ibicanye na ikintu ntazi kandi yari kukimuhishurira icyo sinigeze ndamubona gusa ndi ni ubwa mbere ntanari ushyitse muri iki gisagara nanje ndi hano wowe ni umushyitsi none ibyo byatumye Yesu Kristo aba wa wundi nyene ejo uno munsi no mu bihe bidashira ibyo byari gutuma ijambo ritahura ibyiyumviro byari mu mutima murabona byari kumugira wa wundi nyene ejo hahise nuko nk'aya amaboko yanje na bibiliya yanje sinigeze mbona uyu mugore mu buzima bwanjye Imana nirabizi weni umugore gusa hagaze ngaho sinzi byinshi kuri we kurusha umuntu w'umushitsi canke bose bari hano ko n'ukuri nawe arabizi sindamuzi ariko we aramuzi kandi niwe jambo kandi jambo rihishura ibanga ryo mu mutima rivuga ibintu bibiri mu byiri ikintu kinaka namba yarakoze ikintu kibi kira kitaraturwa munsi y'amaraso azomubwira kubice kubyerekeye ibyo namba yigira uwizera azomubwira kubyerekeye ibyo namba ari uwizera azomubwira kubyerekeye ibyo namba hari ikintu icyo ari cyo cyose kitagenda neza mu mubiri azomubwira kubyerekeye ibyo namba ari icyo kinaka ikintu icyo ari cyo cyose azomubwira kubyerekeye ibyo arashobora gukora ibyo byose kuko yo ari Imana irazi ibintu byose jewe sinzi we ntazi kandi nanjye sindamuzi rero namba abihishuye muri iyo nzira murazi ko rigumari ijambo abaheburayo kane 12 ijambo ry'Imana rihishura amabanga ari mu mitima rirazi uko ibintu bimeze rero namba Imana iza kuduhishurira ibi irino joro mushikanje nk'uko wewe na jewe duhagaze ngaha hamwe rero woshoboye kumenya ko bitobaye jewe byoshoboye kuba we rero nshaka kuvugana nawe akanya gato akubera kuvugana mu ijambo nk'uko kuko ndigishuramo na hanyuma kandi ndagaruka ndiko gusambukana nawe nkuko yavukanye na wa mugore kwiriba avugana nawe kugeza habona ikibazo ciwe icarico ubu namba Imana iza kumishurira ingorane yawe yariyo yose rero uraza kumenya namba ari kuri canke atari ko hanyuma mwese muraza kwizera hoba hari umuntu wari we wese yobazi uwo mugore nimutuzi ukuboko kwanyu namba hari abantu yo ego abantu benshi baramuzi ego ni vyiza rero ndeko umwami Yesu abituwe murabona ibyo nibyo baye gusa ijambo ryigishijwe ryo baye ijambo ryambaye umubiri rivuga rihishura rero bibiliya ntivuga yuko uzobuhagaze ngaha kandi yuko uzobufise ingorane n'ibindi kuvyerekeye ico nico ubereye ngaha canke ico wakoze ntivuga ivyo ariko ijambo riraza rigaragaza uwuvuga murabona yuko ijambo ry'Imana rero ubutumwa n'ukuri rero Imana iriko iragaragaza ubutumwa ko ari ukuri umubatizo wamwemuyera n'ubutumwa bwose bitegerezwa kuba ukuri maze namba rigaragajwe neza ikintu kimwe urahagaritse umutima uhagaritse umutima by'ukuri urabuza amahoro kubwa ikintu kinaka ibyo n'ukuri urahagaritse umutima ubimaranye iminsi rero ni uburwayi bw'ukuguru kwawe ni ku kuguru kwawe kw'iburyo uratinya yuko ari kanseri ikubabaza ahantu hose icyo ni igice cy'iburyo kimeze nabi urababara mu mushishito wawe biragusinzikaza nambuka rukuri niduze ukuboko kwawe ntukinye niwizera gusa hamwe nyuma aza kugukiza uravyizera nibyiza genda ushimire Imana kubw'ibyo kandi ube muzima umwami aguhenzagire ushaka gusa kukurambika kw'ibiganza urabyizera yuko yararejo n'uyu munsi ariko ari kandi ariko azokwama kugeza ibihe bidashira rero ngiyi ngaha ishusho kandi umuzungu umugore w'umwirabure Yesu umuyuda we umusamariya urabona yabashoboje kumenya yuko atatandukaniro riri hagati y'ikiremwamuntu Imana yaradupfiriye twese ibyo nibyo yo ni Imana yaremye amahanga yose ikoresheje amaraso amwe igihugu twakuriyemo cyahinduye ibara ryacu ntaho byari bihuriye n'ivyari mbere muri twebwego ivyo n'ukuri rero uyu uri mu Kristo n'ingoga nshobora kumva ibishobisho byiza by'ukuri umukristo iyo ni mpemu yawe ivyo vyobaye nk'uko yavuze ati nguyu umwisirayeli atarimwo ubugunge rero ndabona yuko urwaye cyane igipimo cerekana yuko ufise kanseri ivyo nivyo kandi ivyo kanseri urizera yuko yombariraho iri bijanye n'ibiharuro y'iyo kanseri iri mu ngingo namba avyari ukuri duze ikiganza cawe uburazi ko hari ikintu gihagaze ngaha kikuzi urizera yuko aza kugukiza namba ukwizera kwawe ko mukwega hariya kikagukora ko impuzu ziwe kandi kigahishura nk'uko yabigize nyene rero genda umwizere hanyuma uzokira ivyo umererwe neza namba uzokwizera niwizere gusa ivyo gusa mushikanje niwizere gusa ntukekeranye nibaza yuko tutazinanye jewe na wewe uko ntituzinanye imana iratuzi urizera yuko imana ishobora kumishurira ingorane y'umuntu wari we wese ngaho uravyizera nibangahe hariya bavyizera uri uvyiyumvira kwiki uravyizera n'umutima wawe wose rero indwara yawe yindurwe ntizosubira kandi kukubabaza narabyumvise bicara yuko ndasoma ibyiyumviro by'abantu nashaka gusa yuko mwebwe mubona ko nariko ndabikora ni byiza urabyizeye kuba uranyizeye kuba ndi umukozi wayo n'umutima wawe wose urakoze uri umukristo ego ndiwe kandi atari gukurikira abandi umukristo w'ukuri kandi uvutse ubwa kabiri ni byiza urizera yuko jewe ndi mwene so ntazi ikintu na kimwe kubikwerekeye ariko so wo aratuzi twese hamwe arashobora kumbishurira indwara yawe iyo ari yo ndabona yuko wagize byinshi cyane warabazwe kandi wabazwe kubera kansere wakuyeho ibere uko n'ukuri kandi uracababazwa navyo urizera yuko ugiye gukira kuvubu cangaha neza na neza wizere n'umutima wawe wose kandi imana iguheza girere ku mwami imana gukizereka izere ntukekeranye izere n'umutima wawe yuko uko yararejo n'uyu munsi ari kwari ariko azokwama kugeza ibihe bidashira mupfaso nurizeye ubu ntituzinanye sindakuzi ntunzi ntituzinanye by'ukuri ariko data wo mu ijoro yoshobora kumbishurira ikintu kinaka kitagenda neza ikintu kinaka wakoze ikintu kinaka utakoze cyangwa ikintu kinaka wategerezwa gukora hanyuma ntugikore uko ariko kose gishobora kuba uraza kwizera yuko ari wa wundi nyereje uno munsi no mu bihe bidashira urazi ko ari we ashobora kubikora mbega uko ni ukuri ubabajwe n'ikibyimba kandi icyo kibyimba kiri ku mutwe urafise ubwoba n'ukuri urizera yuko kizogenda ubu yuko Yesu Kristo aza kugukiza uko ubyizeye niko biza kukubaho genda wizeye amina imana iguhezagire gusa guca mu nzira yawe izere ntukekeranye izere gusa n'umutima wawe wose gira ukwizera ntukekeranye izere gusa n'umutima wawe wose umushishito wawe urakubabaza ikibazo cy'umushishito ushaka kujya gufungura izere birahagije n'amahoro ntituzinanye sindakuzi ntunzi ariko hari umuntu runaka ngaha ataboneka adutwikiriye azi indwara yawe iyo ari yo ndabona ugerageze yego ni muhekenyi urizera yuko ayigukiza genda ubyizere kandi ntuzosubira kuba ikimuga kandi namba ubyizeye urafise ibintu byinshi bikubangamiye ingorane z'abagore haraheze igihe kirekire rero ikintu cy'ikintu kicawe cyawe nyamukuru kiguraje ishinga kugira ukire ni muhekenyi urizera yuko ajya kugukiza genda ubyizere nibyo gusa nta bindi gira ukwizera gusa nta kindi ntukekeranye ntituzinanye sinari bwigere ndakubona mu buzima bwanje hariho uwundi mugore aguma aboneka namba imana ijya kumbishurira ikintu kinaka kuri wewe ego ni kibyimba kirindiriye kubagwa
uriya
mugore mutoya aryamye hariya mu ntebe ahanganye n'ikintu kimwe n'ikibyimba murizeye n'umutima wanyu wose murizeye imana irabakiza mwembi namba mutizeye rambika ikiganza cawe kuri we nibyo mu izina ry'umwami yesu mu izina ry'umwami yesu ese wokira mushikanje urabona mwebwe sinshobora gusigura ibyo bagenzi ntimubimbaze ugusunikwa inkomezi rimwe ikibyimba ni igiki ni ugukura ugukura ni iki ukugwira kuturemangingo uri igiki ukugwira kuturemangingo ikibyimba ni igiki muri bibiliya byitwa idayimoni ikintu kikubuza amahoro muramubona avuza induru ngo bamufashe n'ibyo yishe nibyo yishuwe murabona babiri nyene basa kandi ibyo nibyo nibyo yakoze neza na neza ingo umupfasoni ntituzi na nyufisi indwara y'uruhagarara haraciye igihe kirekire iyo yagutumye ugira indwara y'umushishiti ingorane y'umushishitiyo ikomeye igikomere mu muringoti w'umushishito ukuribwa umushishito no kubabara mu menyo n'ibintu urizera ko yesu kristo aje kugukiza ubu ni byiza cyane genda ufungura ibyo kurya byawe byo ku mugoroba rero wizere n'umutima wawe wose yesu kristo araza kugukiza ubyizere ubu ntituzinanye ni hehe imana iba mu kiremwamuntu mu mutima aho niho ingorane iri muri mu mutima wawe atari kubera ukubura imana ariko mu kureka ukwizera kwawe kugakora kugira ngo ukire iyo ngorane y'umutima wawe kandi uzomera neza genda wizere izere n'umutima wawe wose rero ntutekeranye genda wizere namba ushobora kwizera ibintu byose birashoboka ni bangahe bizeye n'umutima wabo wose mbega murizera ko imana iri ngaha ngo ibakize mbega muri mbega ijambo ryihaye umubiri ni giki rero naho nogira ukwizera kungana gute utegerezwa kwizera nawe murabona urya mugore yakoze ku mpuzu yiwe yarizeye hano hari umuntu yicaye ngaha ariko arandaba afise umusipa indwara bita emoroyide mbega urizera ko imana ijya kugukiza namba ubyizeye urashobora kuronka ibyo wasabye hari ubundi muntu uwo ari we wese ngaha yizera yuko imana ikizabarwaye n'abananiwe urizera yuko ijambo muri iri joro rizi amabanga ari mu mutima ibyo urabyizera ni byiza ni ubu twacerewe by'ukuri bivanye n'uko twari tumeze mbega ibi mubyizeye gute rero murazi yuko ibyanditswe byagiye ahabona ntimureke ngo umwitwikiro w'umubiri rero ngo ubagore murabona mwibuke n'ijambo ryasezeranywe ry'iki gihe ni bangahe babitahura n'ijambo ryasezeranywe sinzi ibyiganano mwabonye uko bingana ariko mumfashe cyane yesu kristo yarasezeranye ibi kandi ibi ni ukuri murabona ibyo ni ukuri none yavutse kandi amajambo ya nyuma yavutse imbere yuko ava ku isi akaduga mu ijuru yavuze ati mugende mu mahanga yose mariko 16 mwigishe inkuru nziza uzokwizera kandi akabatizwa azokizwa utazokwizera azocirwa ku iteka ibi bimenyetso bizokurikira bizera mbega muri gera musoma ibyo igikorwa cya nyuma cyari ikihe nibarambika ibiganza ku bagwaye bazokira bangahe bazi yuko ibyo ari ukuri ubu umwe wese muri mwebwe mu kanya gahetse wadugije ikiganza cyawe yuko wari wizera none ntiworambika ibiganza byawe gusa ku wundi hariya ntidutegerezwa kubandanya urazi yuko ari ngaha ni kuki mutorambikana ko ibiganza byanyu maze ugusengera urya muntu yicaye iruhande yawe namba urwizera rero yapfutse rero oya ni jewe gusa ni mwebwe umwe wese muri mwebwe murabyizeye ubu muvuge muti amina neza cyane rero murabe ntimwisengere mwebwe ubwanyu kuko umuntu yobarambitse ku biganza byiwe ariko arabasengera murabona mubasengere kandi ngiye kubasengera mwese kandi nimwabyizera gusa muhuje inama iki kijya kuba igihe gihambaye kurusha ibindi bihe byose ku muntu mwamaze kubona kubaho kwa yesu kristo utegerezwa kumukurikira ishengero kumenya yuko muri iyi mu minsi ya nyuma niho zanemera n'amadini n'integuro n'ibindi byose byose byakuwe mu ijambo kandi yesu rya jambo riri hanze y'ishengero kandi muramubona asubira kuza mu bantu hanyuma akiyerekana nk'uko yabisezeranye mu minsi ya nyuma aho umwana w'umuntu azohishurwa yarahishuwe mu mubatizo yarahishuwe mu gukiza kw'imana ngaha ari mu cyubahiro cyiwe cya nyuma mwibuke icyo nicyo cyari ikintu kintu cha nyuma Aburahamu yabonye imbere yuko umuriro umanuka no gucira imanzi isi y'abanyamahanga kandi imbere yuko wa mwana w'isezerano Isaka shiki Isaka icyo nicyo kintu cha nyuma ishengero ry'abakristo bazobona mu kimenyetso cy'igitangaza gushika kugaragara kwa Yesu Kristo nimba Imana yanshoboje ngo munyemere munyizere mu izina ry'umwami nta kindi kintu gisigaye muri ibi byacu ko kwatari ugufata cha kimenyetso cy'igikoko kandi murafisi kidodo cy'Imana Esengero rya muntu hari ngaha yicaye hafi yawe bashire ku ukuboko kwawe nariko ndarondera ibimuga nta numwe mbona ariko icyo gitanda gito indizera cyamaze yoneza cyane murambikane ibiganza hanyu muse Yesu mukundwa umwana awimana mzima uri ngaha rino joro mu ishusho ya mwemu yera yahinduye ishusho yiwe hanyuma aramanuka amaze ahishura ijambo ryiwe mu mubiri w'umuntu umugabo abagore urunganwe rwose rwo buzima yerekana yuko akire mutima uko yararejo ni kwari nuno munsi no mubihe bidashira mwami Yesu turi ngaha muri kino gisagara gikuru cha topeka dukoraniye hano hamwe nabana bawe kandi turasabye yuko uko wiyerekanye hagati yacu yuko ubu tuja kwemeza ijambo ryawe igikorwa cha nyuma bivuga riti batorambika ibiganza kubagwaye bakire kandi abantu abihana nabavutse ubwa kabiri muri mpemu barambikanye kibiganza ubukwerekana hagati yabo hamwe n'igikorwa chawe n'ijambo ryawe Rero Satani nturi tububandanye ugumye abantu bantu barwaye oye babo nibe ni jambo ry'Imana bapemo indwara ziri mu mibiri yabo ntusubire kubavuruga bareke batahe bitegembya kuva rino joro twebwe nk'abakozi b'Imana twagaragajwe kwemeza ijambo turaba rahiye mu izina ry'Imana nzima Yesu Kristo rya jambo ryabaye umubiri hagati muri twebwe va muri abo bantu barwaye kandi bareke bagende kwineza ry'ubwami bw'Imana kandi icagezwe twahawe na Yesu Kristo mwana w'Imana amina
come out of this sick people and let them go for the kingdom of God's sake and the commandment given us by Jesus Christ the Son of God amen
abizera bose kandi bemera gukira kwanyu atagitutu cy'ugukekeranya ngaha mu mwitwikiro w'ubwiza bwa Shekina kubona ijambo ryasezeranywe tuzoronka cyane inondwi muri bo narigaragazwa hano imbere yacu duhagarare hanyuma tuvuge tuti rero ndakiriye ugukira kwanje ndizera rero yuko Yesu Kristo yankijije n'umutima wanje wose ndabyizeye ndabyemeye mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahezagire rero muduze ibiganza byanyu kandi umwe wese muri mwebwe mu buryo bwa muhemu bwanyu mugite mumushimire kubwo gukira kwanyu amina